Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere, itariki 23 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2018. Muri studio i Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese.
Kwapfuye nyuma y'amazi rukorokeramye barabara, natwe twari imbere y'aho badandariza ivyo bijumbu. Biga twebwe ni kwa Guarde Sarago, twiritse tuduga, icya kabiri cyaturikiye epfo yacu.
Uyu ni umwe mu bacitse ku icumu mu gitero cya grenade cyabaye muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye umuririmbyi w'umurundikazi ka Janine yatowe kuzoba mu mugwi w'abazohitamwo abakinyi b'amasinema muri Festival de Cannes mu Bufaransa, hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise.
Uraho Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Ibiziga by'abimukira bishika kuri 11 nivyo byatowe, abandi amajana 263 baratabarwa ku munsi w'Imana mu bikorwa byakozwe n'igipolisi gikorera mu mazi ku nkengera za Libya. Umuvugizi w'igipolisi cya Libya Ayub Kassem avuga ko ibyo byabaye igihe ubwato barimwo bwihindukiza bukabasesa muri Mediterane, hari ku birometero 70 mu burengero uvuye ku murwa mukuru Tripoli. Kuva intwaro ya Muammar Gaddafi isenyiwe mu mwaka w'2011, igihugu cya Libya cyaciye gicika umuhora w'abimukira bajya kuronderera ubuzima bwiza, ubwo bita bwiza, mu mugabane wa Buraya. Igipolisi kiri mu ruhigi rw'umugabo yishe abantu 4 akomeretsa abatari bake abarashe mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu aho bariko barafungura mu nzu y'uburiro mu gisagara cya Nashville muri leta ya Tennessee aha muri leta z'umwe za Amerika. Igipolisi kivuga ko uwo mugabo yakoze iryo bara afise imyaka 29 y'amavuko kandi yitwa Travis Ray Kings. Abari aho byabereye bavuga ko umwe mu bari muri ubwo buriro yarinze aramurwanya gushikaho amwaka inkoho cha abona kwiruka, uwo mwicanyi rero abona kwiruka atampuzu yambaye. Igipolisi kivuga kandi ko uwo muntu yoba yarafise ingorane zo mu mutwe. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yitezwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu munsi wa mbere kubonana na mugenzi we wa Amerika nyene Donald Trump, kugira amwumvishe ko ari nkenerwa ko Amerika igumiza abasirikare bayo muri Siriya ndetse n'inyuma y'igihe bazoneshereza Burundi umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Perezida Macron mu kiganiro yahaye televiziyo Fox News yaha muri Amerika kuri uyu munsi w'Imana aho yari ku kirimba iwe Ishanzerize i Paris, yagize ati tuzokubaka Siriya ukundi gusha inyuma y'intambara. Nicyo gituma nibaza ko uruhara rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruhambaye cyane. Yavuze kandi ko Amerika ari kirumara mu kugarukana amahoro arama muri Siriya. Yongera avuga ati mu gihe twovayo tuzoba dusigiye urubuga ubutegetsi bwa Iran hamwe na perezida wa Siriya Bashar al-Assad, kandi ibyo bihugu byoca bitegura iyindi ntambara. Mwamenya ko Perezida Trump yavuze ko yifuza gukura abasirikare ba Amerika bashika ku 200,000 muri Siriya mu bihe vya vuba. Perezida Emmanuel Macron yitezwe rero ahi Washington kuri wa mbere mu rugendo rw'imisitatu mu mibonano aho azoshikiriza ijambo muri Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano i Washington, akazonitaba n'ibindi birori aha azonasangirira hamwe na Perezida Donald Trump. Inyuma y'igitero cy'umwiyahuzi i Kabul muri Afghanistan cyahitanye abantu 57 gikomeretsa abarenga 100 ejo ku munsi w'Imana, umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora muri icyo gihugu ufise ubwoba ko abanyagihugu bazohava batinya kuzokwitaba amatora y'abashingamateka yimirije. umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu wemanze ko ari we waturikije ibisasu ku kigo gitangirwamo amakarata y'abazotora ikabure. Ibyo bibaye inyuma yaho ku munsi wa kabiri abarwanyi b'abatalibani bafashe abakozi batatu b'umurwi w'amatora nyene hamwe n'abapolisi batatu babakuye ku biro byo kwiyandikishirizamo mu ntara yo hagati ya Gore. Barekuwe mu ndwi heze inyuma y'ibiganiro byarimwo n'abakuru b'imitumba muri ako gace. Mushikiranganje w'intwara mu gihugu hagati w'ico gihugu na Jeb Danish yabwiye ijwi ry'Amerika ko abantu bari barindiriye guhabwa amakarata yabo bari ku murongo hanze y'ikigo aho uwo mwiyahuzi yaturitsa ibisasu yari yiboheye ko. Naho muri Nicaragua abantu bashika kuri 10 barimwo mumenyesha makuru baramaze gufa kuva ku munsi wa gatatu hatanguye imyiyerekano y'abanyagihugu basaba isubirwamwo ry'amategeko y'abashitse mu zabukuru. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu avuga ko ivyo bitigiri ry'abamaze gufa bishobora kuba bishika kuri 25. Ku munsi wa gatandatu perezida w'ico gihugu Daniel Ortega yavuze ko yiteguye kuganira nabo vyega kuri ico kibazo kugira ntihagire amaraso abandanya seseka mu gihugu ciwe. Nayo leta zumwe za Amerika zaraneguye ubwo bwicanyi ku munsi w'Imana. Amerika isaba ibiganiro birimwo ibisata byose by'ico gihugu kugira uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe kandi n'abanya Nicaragua babone mu mahoro meza.
Urakoze ya Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubu naho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Burundi, grenade zibiri zaraye zitewe muri komine Gahombo y'intara ya Kayanza zihitana abantu babiri zikomeretsa abandi 37. Mu bantu bikeka muri ico gitero harimo umupolisi bafashe ku mvo z'amatohoza. Abajejwe intwaro bavuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko ubwo bwicanyi bufitanye isano n'amatati y'amatongo. Iyo nkuru twayiteguriye na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ahatewe ayo magrenade yitwa mu gasenyi ni ku gasoko gahurira ko abanyagihugu benshi bo ku mutumba wa Kivuga. Abaje kurema ku gasoko ko ku mugoroba ni bo bahitanwe n'ico gitero. Aba twabasanze mu bitaro vy'i Gahombo ku mugwa mukuru wa komine bariko baravugwa.
Twari ruguru aho bateye yambe naho badandarize ibintu vy'ibijumbo n'amavoka. Umva gwavuye inyuma y'amazi rukorokera mu barabara natwe twari imbere y'aho badandarize ivyo bijumbo. Uga twebwe ni ko kwa dusaragoye twirutse tuduga icya kabiri cyaturikiye po yacu twebwe twirutse tuduga icya kabiri nicyo cyahitanye abantu benshi bayiteye mu ibarabara hagati mu bantu nyine mu isoko
nge no kuvuga yuko je nari ahantu nari nagiye kwisumira akaruka gabo burya rero imaze guturika burya ndiko ndirukanka burya rero niho nya bintu byaca bifata ngaha nifu sinzi yona nayitaye.
Uyu mukenyezi ari mu bakomeretse avuga ko yaguye mu gahundwe yumvise amagrenade aturika ku gasoko ka gasenyi. Asigura ko atazi ico gitero cyari kigamije.
Sho twumvise gusa ya mbere yaraturitse hanyuma haheze uwundi mwanya dusha twumviye akabiri nayo iraturitse nta kintu twatara kuko mu gasenyi nta kintu kibi cyahora kihavugirwa. Hari ahantu nyine hafise umutekano udasanzwe twe natwe ibyo byarashyitse ahubwo twaratangaye. Abantu yahitanye bari ku isoko n'abandi nyene bari ko bari baje gusuma utwo basuma gusa abantu barakomeretse nyene abandi bwabashitse kwa muganga barakize n'abandi bari kwa muganga nyene ahatandukanye twumvise nyene ngo bamwe bafuye bariko baravuga babiri.
Abandi bavuga ko bashobora kuba baguye mu mporero z'amatati y'amatongo.
Je ikukuntu ndabibona ngo nabantu bapfa ibintu by'amatongo ngurumba urabona natwe twaciye tuhabonera kandi twatugiye kwisumira.
Niki cyabwiye ko apfa ibintu by'amatongo?
Abasigaye kwaho hantu nibo baguma bidoga ko aribo bari baje kurondera.
Bari bamaze iminsi babura basatura n'amatongo. Uwo muhungu yayiteye yarondera nyina no man, urumva grenade ya mbere yayiteye atumbereje aho uwo mukase arahari ya kabiri nayo baca bayitera batumbereje aho uwo muhungu nyine bapfukana kuri se gusa yararinde rero nizo bace niyo bace baterefi uwo muhungu yarahari
ku gasoko ka gasenyi twasanze mustaniro wa komine gahombo tumubajije kuvyara ibibaye yaturungitse kubaza kwa buramatari w'intare ya Kayanza Anisete Ndayizeye arongo intare ya Kayanza yabwijwe rya Amerika ko abantu babiri baciye bahasiga ubuzima ubwo nyene abagera ku 37 barahakomerekera abakomeretse baci bajanwa mu bitaro vya Kayanza Gahombo na Ngozi no mu yandi mavuriro atandukanye yegereye ako karere buramatari wa Kayanza amenyesha ko hariho abakiriko baravugwa bababaye n'abandi bavuwe baca barataha uwo mutware avuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko amatati y'amatongo ariyo ntandaro ya byose Ndayizeye amenyesha ko abantu batanu bamaze guhagarikwa n'igipolisi kumvuza amatohoza akibandanya muri bo harimo umupolisi yari mu ikonji bivugwa ko ari we yikekwa ubwa mbere muri komine ya Gahombo y'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Arakoze Jean Bosco Ndarurinze kuri iyo nkuru. Ibi byashize byase igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Umuririmbyi w'umurundi kazi ka Janine yaratowe kuzoba mu mugwi w'abazohitamwo abazotsindira igihembo c'abakinyi b'amasinema yitiriwe mu Gifaransa Cannes mu gihugu cy'u Faransa bakaba yita Festival de Cannes ka Janine yabwiye Ijwi rya Amerika ko gutogwa kwe ari ishema rikomeye kuri we mugenzi wacu Diane Ninazwe yaduteguriye inkuru
Mu mugwi w'abanicenda bazohitamwo uwegukana gashimwe mwihanishwa ry'amareresi ribere ku mwaka utashe mu gisagara ca Cannes mu Faransa bane n'abashinga ntahe batanu nawo n'abapfasoni umuririmbyi w'umurundikazi ka Janine ari muri abo bapfasoni ati kuba naratowe muri uwo murwi ntasanzwe nkurira mu gisata c'amasinema n'amareresi na gateka
It was a big surprise for me
Byarantangaje cane gose sinari ndavyiteze kuko jewe igisata ca sinema nigeze ndagikoreramo na rimwe kubona rero barantoye byarantangaje ihiganwa rya Cannes riri mu mahiganwa akomeye cane gose ku isi
This event is one of the biggest in the world to be a part of that that prestigious jury
Kuba ndi mu rwego rw'abazotora uzokwegukana gashimwe ka Cannes kuno mwaka niteka rikomeye cyane gose Ka Janine w'imyaka 58 yavukiye mu gihugu cy'u Burundi aza kwimukira mu Bubiligi mu myaka ya za 80 kuva mu 2015 Hadukinya neza politike zifatiye ku biringo mu Burundi ka Janine yarabonetse ku mbuga zitandukanye avuga ko adashigikiye intwaro ya perezida Petero Nkurunziza twamubajije nimba ugo rugamba giye kubara rubangiriye nawe ati sindohoka ahubwo nzokoresha aka karyo kugira amakungu amenye ikibazo kiri mu Burundi
Burundi they still kill they still torture they still rape you know
mu Burundi baricana baracahohoterana baracakubagurana baracafata abapfasoni n'abigeme ku nguvu ibyo ntibishobora kubandanya uko urugamba nzorubandanya ntidushobora kubemera ko babandanya kutwicira abana gufata ku nguvu ababyeyi bacu na bene wacu ubwo rugamba biri mu byo niyemeje ntibikunda ko ndaruhagarika biri mu byo niyemeje ni nk'akazi nkuru umwanya wose
But really my goal it's a full time job for me.
Ihanishwa ry'amareresi gitiriwe gisagara ca Cannes mu Faransa y'uno mwaka rigira 71 rizoba hagati y'itariki ya 8 n'itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu. Umurundikazi ka Janine ari mu bazogena uburyo gukana uno mwaka yamenyekanye mu turimbo twe dutandukanye two mu Kirundi, Icongereza n'Igifaransa na cane cane izo yasohoreye mu rukurikirane rw'indirimbo yise Samborera.
koze mugenzi wacu Diane Nyinazwe kuri iyo nkuru. Ubu naho ni umwanya wa sport n'imikino yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka adushikiriza ayo mu Burundi.
Kuri w'Imana niho hamenyekana imigwi ine izokina mu cha kabiri cirangiza gihigano rya Sekafa ririko rihuza imigwi iserukira bihugu yo mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko niyo hagati Sekafa mu mfunyafunyo y'abasore batarenze imyaka 17. Urukino rwadadanuye imigwi izoja mu cha kabiri cirangiza rwahuje imigwi ya Tanzania na Sudani yo mu mugwi B. Tanzania yatsinze kuri w'Imana umugwi wa Sudani ibitsindo bitandatu ku busa. Uwo murwi waciye uronka uburenganzira bwo guhamza imigwi ya Somalia na Kenya yo mu mugwi A hamwe na Uganda umugwi B. Tanzania warusanzwemwo. Umugwi u Burundi igihugu cakiriye higanwa nta mahigwe waronse yo kubandanya higanwa. Ku munsi wa gatanu washoboye gutsinda umugwi wa Ethiopia kimwe ku busa, insinzi ataca yawufashije kugira utere intambwe wavuye mu higanwa kuko mu rukino rw'uguru gihiganwa watsinzwe na Kenya ibitsindo bine ku busa. Kugira ubandanye bya usaba gutsinda ibitsindo bitanu umugwi wa Ethiopia ibitabaye muri urwo rukino. Mu cya kabiri kirangiza umugwi serukira gihugu wa Kenya w'abatarenze imyaka 17 uzotana mu mitwe ku munsi wa gatatu n'umugwi wa Tanzania kuri stade y'Umuyinga. Kuri stade y'Igitega naho umugwi wa Uganda ukazotana mu mitwe n'umugwi wa Somalia. Umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ku munsi ugira gatanu Rainbow watsinze Ubuntu FC kimwe ku busa. Christe Roy wanganije na 11 Toile ubusa ku bundi. Fofira wanganije na PVP Uyenzi kimwe ku kindi. La Colombe wanganije na Dion Star bibiri ku bindi. Ukuntu imigwi ikurikirana mu kibanza ca mbere hari PVP Uyenzi n'amanota 13 ukaba ufise ibitsindo 36. Uwa kabiri ni Fofira ufise amanota 13 n'ibitsindo 34. Uwa gatatu ni La Colombe ufise amanota 10 n'ibitsindo 13. Mu kibanza cya kane haza Rainbow ufise amanota 9 n'ibitsindo 11. Ubwa gatanu haza Lion Star ufise amanota 5 n'ibitsindo 4. Ubwa gatandatu haza Ubuntu FC ufise amanota 3 n'ido n'igibitsindo 22. Ubw'indwi haza Christ Roy ufise amanota 2 n'ido n'igibitsindo 12. Ubw'umunani haza 11 Toile ufise inota 1 n'ido n'igibitsindo 35. Kuri wa gatandatu naho ku kibuga Urukundo c'Ingozi habaye urukino mpuzamakungu gwari rumwe muzo gukura namwo hagati y'imigwi iserukira bihugu ya Afrika y'abatarenze imyaka 20. Ni kugira aboneke izoja mu nkino za nyuma za kane ya 2019 izobera mu gihugu cya Niger. Ugo rukino rwahuje imigwi y'u Burundi n'umugwi wa Ethiopia. Ugo rukino rwaranzwe n'ishaka ridasanzwe ku mpande zose. Imigwi uko ari ibiri yagiye kuruhuka mu gice cya mbere inganya ubusa ku bundi. Inyuma y'akaruhuko iyo migwi yose yagarukanye ishaka mu kibuga. Uko iminota yagiye iragenda niko ibintu byagiye birahinduka. Hasigaye iminota 15 urukino rurangire umurwi iserukira gihugu u Burundi waronse igitsindo. Urukino ruca rurangira uko umugwi w'intamba mu rugamba ucironka uburenganzira bwo kubandanya higanwa ni mu gihe mu rukino rwa mbere intamba mu rugamba zari zatsindiye muhira haraheze indwi zibiri umugwi wa Ethiopia ibitsindo bibiri ku busa Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Arakoze Evariste Nzikobanya nka ubu naho tuje mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda adushikiriza ayaho
mu mupira w'amaguru ejo bundi kwa gatandatu kuri stade ya Kigali inyamirambo ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi bari hasi imyaka 20 yasezereye ikipe y'igihugu ya Kenya mu rwego rwo gushakisha itike yo kwerekeza mu gihugu cya Nigeria mu kicyo cya nyuma cyo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu umwaka utaha umukino w'u Rwanda na Kenya warangiye amakipe aguye miswi anganya ubusa ku busa Ibi byatumye amavubi y'u Rwanda yibonera uburenganzira bwo gukomeza mu ntera ikurikiraho kuko mu mukino ubanza wari wabereye muri Kenya amakipe yombi yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe Umutoza w'abasore b'u Rwanda Vincent Mashami avuga ko gukuramo ikipe y'igihugu ya Kenya bitari byoroshye
Nabanza gushimira abasore iyo babyitwayemo ngira ngo igitego twabonye hanze cyo koko kiduhesheje qualification ntabwo byari byoroshye kubona igitego hanze ngira ngo Kenya mwayibonye ko ari ekipe itoroshye ekipe ifite abakinnyi bafite experience bakina mu ekipe akomeye cyane wabo bitandukanye n'abakinnyi bacu kuko bana abakinnyi batoya kandi abakinnyi bona badafite uburambe muri shampiyona yacu n'abakinana na ntago ari benshi cyane abenshi ni muri deuxième division ngira ngo rero nta kintu navuga uretse kuvuga ko twishimye ariko wari umukino ukomeye cyane Kenya yashaka qualification Kigali ari bongemo n'abandi bakinnyi urumva ko mu byukuri bari waje gushaka qualification ariko tubyitwayemo neza turashimira abasore bacu
uyu mutoza akomeza avuga ingamba afite mbere yo guhura n'ikipe y'igihugu ya Zambia mu kicyo kigiye gukurikiraho
Zambia tugomba kwitegura twivuye inyuma kuko ne equipe ni champion d'Afrique ne equipe nziza ne equipe ifite youth structure yayo nziza ikomeye cyane abakinnyi uko bazamuka bagenda basimbura nangira ngo rero nakazi gakomeye ariko ngira na none experience nziza ni level nziza abakinnyi bacu bakeneye kugira ngo batere imbere mu gihugu ntabwo watere imbere cyane mu equipe yoroshye ni byiza ko tuzahura n'ikipe nka Zambia champion d'Afrique ngira ngo izaba ari challenge ikomeye kuri twebwe ariko tugiye gushaka imikino ya gishuti kugira ngo dushobore twakomeza kwitegura neza matches zakurikira
Tukivuga ibirebana n'amakipe y'igihugu mu rwego rw'abagore mu kwezi gutaha kwa gatanu hano mu Rwanda hazabera irushanwa rya Sekafa umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore Jean-Baptiste Kayiranga avuga ko muri iki gihe cy'imyiteguro arimo kuganiriza abakinnyi be akabashishikariza kureka kwitinya ngo nuko ari abagore
ibyo byo kwiyumvamo ko umugore w'umunyarwanda atakwirukanka ibyo ni ibintu tubaganirizaho tukababwira ko nibagera mu kibuga ubu bagiye mu kibuga ni ikipe y'igihugu bibagirwe ko bafite ibintu binini bibagirwe ko bafite amabere bayazirike bashaka imyambaro batekereze ko hari abantu babareba so ni mu myumvire ubundi umuntu iyo tekereza yirukanka yitekerezaho nawe urabyumva nuko bigenda approche rero nukubumvisha ko bahagaze mu gihuga nk'abakinnyi babagize bumva ko ari abakinnyi mbere y'uko bumva ko ari abagore ni ibyo ngibyo hanyuma nibasohoka mu kibuga yitwara nk'abagore ariko mu kibuga zaba yitwara nk'umuntu ushoboye gukina umupira mu rwego rw'abagabo kandi umerita ibihembo cyangwa umerita igikombe
mu mupira w'amaguru kandi nyuma y'uko ikipe ya Lyon Sport ibonye itike yo kwinjira mu kiciro cy'amatsinda mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe mu mupira w'amaguru muri Afurika noneho yamaze kumenya amakipe yandi atatu bazaba bahanganye muri tombora yabaye ejo bundi kwa gatandatu ikayiro mu Misiri Lyon Sport yisanze mu itsinda rya kane hamwe na Gor Mahia yo muri Kenya Yanga yo muri Tanzania na USM Alger yo muri Algeria umukino w'ikubitiro muri uru rugamba uzahuza Lyon Sport na Gor Mahia hano i Kigali mu byumweru bibiri biri imbere uko ayandi matsinda atatu ateye muri rushanwa mu itsinda rya mbere harimo ASEC Mimosa yo muri Cote d'Ivoire Raja Casablanca yo muri Maroc AS Vita Club yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Aduana Stars yo muri Ghana itsinda rya kabiri rigizwe na Al Masry yo mu Misiri Renaissance Sportive de Berkane yo muri Maroc Uniao Desportivo do Songo yo muri Mozambique na El Hilal yo muri Sudani Mu itsinda rya gatatu dusangamo Joliba yo muri Mali, Kara Brazzaville yo muri Congo, Williamsville yo muri Cote d'Ivoire na Enyimba yo muri Nigeria. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Barakoze bagenzi bacu kuri ya makuru ya sport n'imikino ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Mu kwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu David Ngere niwe munyagigu wo muri Botswana yabaye uwa mbere mu gutangaza ko agendana umugera wa sida muri imyaka mirongo ibiri n'itanu irangiye abandi bantu bafise umwete barafatiye ku karuriro yatanze maze bacha batangaza ko mugaragara ko bagendana umugira w'ico kiza naho bari kurushi umuntu agereranije n'abanyagihugu 1,366 bo mu gihugu ca Botswana bagendana umugira wa sida. Benshi muri abo bantu bashize abona ko bagendana umugira wa sida bavuga kwiyongwara itabasinzikaje cyane kurusha uko abantu bagendana umugira wa sida basinzikazwa no gukumirwa, naho muri myaka abantu bagendana umugira wa sida badakumirwa nkuko byari bimeze mu myaka iheze. Abantu benshi babajwe n'ukuntu bakumirwa kubera bagendana umugira wa sida kandi ahanini bagakumirwa n'imiryango yabo hamwe n'abagenzi babo mu bisanzwe yategerezwa kubitaho no kubakunda. Umugambi wo kwitaho no gushikira abo bashinga ntaye n'amafasoni bashikiwe n'ivyo vyago umugambi wa president wa leta z'umuzi America wihutirwa mu kugarukira abagendana umugira wa sida uzwi nka PEPFAR warahaye umutahe ishirahamwe yitwa Bonepoix kugira ngo rishire mu ngiro isekeza ryo kuvura abantu bose bagendana umugira wa sida ryiswe Treat All Champions Campaign. Iyo sekeza yarahaye amabanga abantu 33 bagendana umugira wa sida yo gutera kamu abanyagihugu bo mu makati yabo kugira ngo bicarire ikibazo cyo gukumira abagendana umugira wa sida kinatuma abantu benshi batamenya niba bagwaye canke batagwaye. Ikibazo kandi gituma nabagendana umugira wa sida batiyandikisha kugira ngo baronswe imiti ipfupfa haza ico kiza. Hisunzwe umugambi wo kuvura bose Treat All Strategy watangujwe na Perezida Kama mu mwaka wa 2016. Abanyabotswana bose bagendana umugira wa sida muri iki gihe barashobora kwiyandikisha kugira ngo baronke imiti ipfufaza umugira wa sida. Muri imyaka 15 irangiye leta ya Amerika ibicishije mu mugambi PEPFAR yaragarukiye imiliyoni n'imiliyoni z'abantu bagendana umugira wa sida kandi yarahinduye uburyo ico kiza citabwaho. Kuva mu mwaka wa 2014 umugambi PEPFAR uramaze gufasha ibihugu 13 birimo igihugu cya Botswana kandi ushobora gutuma ikiza cya sida kizoba catujijwe mu mwaka wa 2020. Leta z'umunzi Amerika zirashima kuba zarakoranye n'igihugu cya Botswana hamwe n'ibindi bihugu 50 mu mugambi wo kugabanya hamwe no kuzoshobora gutuza ikiza cya sida.
Yari jambo y'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro y'i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.